Ego murakoze mbere ho ibirometero 10 bigufi kandi ngahari igihe washushe n'ukuntu jewe izuba rirankarira n'abandi ndabikore bakarira kuko nari nagize minimum y'10 metre na marato urumva naciye mfata kugira 10 metre kuri jye nizo mbona yo kujya nyorohera ngaha.
Imyiteguro mu gihe muzohiganwa ku munsi wa gatanu n'abandi basanzwe bakomeye, turaza abantu bakomeye cyane mu vyerekeye kwiruka ibirere birebire n'abanyakenya n'abanyaethiopia, mwiteguye gute?
Muri iyi minsi ni ukuruhuka, nta bintu ntitwimenyereza cyane kubera n'ibintu tuba twagize nko muri aya mezi 3 ya nyuma, ariko muri uwo mwanya turagenda turafungura neza tukaruhuka neza tukagira ibintu bigufiya cyane kugira tugende guhiganwa dufise imitsi kandi tutarushe twaruhutse, hanyuma tukazokifuza ibintu byose bizogenda neza hageze uwo mwanya w'igihiganwa.
Ntiwibaza ko bishobora kutazogufasha cyane kubera utamenyeye kwiruka icyo kirere, uravye abari basanzwe babimenyereye canke mu byo uri kugerageza kurondera, uri kurarondera kumenya aho abandi abo muzohiganwa bakomeye naho bo baba badakomeye cyane, hari icyo muri komurakora?
Oya, ni njyamirutse ibihumbi 10 muri Jeux Olympiques, ariko nko mu ibarabara namaze kwiruka igihe nari muri college nyine ku 10 ndamaze kwiruka inshuro nyinshi, ariko gusa muri Jeux Olympiques n'injyambere mu 2000 nirutse ibirometero 5 muri Londres muri 2012 nirutse marato, kandi nanjye nari nkumbuye kwiruka muri Stade kandi haje iminsi myinshi kandi hazaba abantu bose bazaba bari muri komite twama tugira amahiganwa, ariko ningira ntizoba ari ingorane cyane gusa je nzahabwenda nserekere Burundi ndi uko nshoboye kose, hanyuma nzoraba ingene bizogenda, ariko nibaza yuko bitazoba ari ibintu bishasha cyane kuri jyewe.
Murakoze. Yari umunonotsi w'umurundikazi Diane Nukuri ariko aritegurira guhiganwa mu metero 10,000. Iryo higanwa rikazoba kuri uyu munsi wa gatanu wimirije i Rio de Janeiro, hariko habera inkino mpuzamakungu za Olympique. Turabashimiye kuri iki kiganiro kandi turabifurije umugisha.
Murakoze nawe.